Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika muri kumwe na Diane Ninahazwe nijewe nabateguriye nkaba ngiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga cuno munsi muri isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu wa akaburungu.com turi kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube adresse ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiyende hano Kampala Uganda.
Ndiyende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubakire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye abarwanyi b'abacangiro bo mu mugwi wa Wagner barigaruriye mu kiringo gito cane ibisagara bibiri vy'Uburusiya birimwo icitwa Rostov-on-Don gifatwa nk'icicaro gikuru c'ibikorwa vya gisirikare vy'Uburusiya mu ntambara burimwo na Ukraine. Bagifata ivyo bisagara umukuru w'umurwi wa Wagner ariwe Prigozhin yari yatangaje ko bipfuza kwinjira ku murwa mukuru Moscow bagatembaga z'ubutegetsi bwa President Vladimir Putin amaze imyaka 23 ategeka Uburusiya. Umukuru wa Wagner ntiyashikanye umugambi wiwe wo gukombora Putin kuko inyuma y'amasaha make yahavuye yisubira ko asohora ubutumwa avuga ko ahagaritse umugambi wo gutera Moscow. Prigozhin yasiguye ko atifuza gusesa amaraso y'Abarusiya. President w'Uburusiya nawe yaciye amwita umuhemu acagira ko asaba ababijejwe kumufata bakamushikiriza ubutungane. Biciye mu biganiro vyabaye hagati y'impande zitandukanye, igihugu ca Belarusiya caciye cemera guha ubuhungiro umukuru wa Wagner. President w'Uburusiya Vladimir Putin nawe yemera kutamukurikirana mu butungane, yongera ahamagarira abarwanyi ba Wagner bavyifuza gusinya amasezerano mashasha abemerera kubandanya bafasha Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Ibere risa nk'iryayaze hagati y'umukuru wa Wagner na President w'Uburusiya abatukibutsa ko bahuza n'inshuti magara risiguriki. Umugwi wa Wagner hajya ivyawo nibiki. Uri mu bihugu ibi muri Afrika uriyo ugizwe nabandi. Ikigiye gukurikira n'icahe. Utu tubazo turi muri tumwe mutwo tugiye guca iganino mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Jewe Diane Ninahazwe. Umutumire wacu ni Professor Pascal Nionizigiye n'umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri Kaminuza y'u Burundi. Professor Pascal, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kutwemerera kugira ngo mushobore kudusesangurira mutubwire ivy'Uburusiya. Ku ijwi rya Amerika turabahaye ikaze no muri isanga.
Murakoze Diane, nanje ndabaramukije.
Yego. Akabazo ka mbere bariko baragaruka ko ku mbuga ngurukana bumenyi zacu abakunzi b'ijwi rya Amerika batubwiye bati muratubariza Professor Pascal iby'umurwi wa Wagner. Umurwi Wagner ni iki, watanguye ryari?
Umugwi Wagner watanguye haraheze gihe, uko bavuga yuko umuntu yoba yarawutanguye ari intwazangabo yagwanye hariya mu Checheni. Murazi yuko igihe Uburusiya bwasambuka, no kuvuga zijya leta z'ubumwe z'abasoviyete, harabaye intureka nyinshi mu bihugu byari bigize leta z'ubumwe z'abasoviyete nko muri Checheni. Iyo ngwane yari ikaze cyane. Iyo ntwazangabo yitwa Dmitri Utkin, niyo bavuga ko yoba yaratanguye gushira huwo mugwi Wagner mugo mu nyuma uraheza utwagwa no Evgeny Prigozhine uya yahatse gutera I Moscow akaba yari umuntu yegereye cyane Vladimir Putin ari umuntu atunze akomeye cyane mu bintu byo kugira propaganda bijya byo gukomeza ibyiyumviro bya politike akafite amahera menshi afise nizo nabo bagwanyi mu bihugu bitari bike
hanyuma ugizwe nabande muri rusange umugwi wa Wagner
umugwi wa Wagner muri rusange ugizwe n'abakukuruke bo mu gisoda cy'u Rusiya ukongera kagigwa n'abantu b'abacangero Wagner yarondera yaragenda no mu abantu bafungiwe kugira ngo bari kure bace binjira muri uwo mugwi wa Wagner harimo n'abantu bo mu ngabo zidasanzwe bamwe bita les forces spéciales usanga n'abantu banze kurwana cyane muri bihugu bifite ibisirikare bikomeye nko mu Burusiya
Murakoze Professeur Pascal ndipfuza muri isanga ino munsi guha kanya gakwiriye abanyagihugu nibo bipfuza kubaza cyane kuko banatwandikiye ari benshi mpere ku murongo wa mbere kuri John ikaze ku ijuru rya Amerika guhererega John akabazo kwawe kumutumire Professeur Pascal niyo nizigiye twagutumiriye
ikibazo nibaza Mungu seko uri amuzi wafashe ku bice bimwe byo mu Burusiya
wadi wafashe
ibaza yego ndavuga ku mutima ndavuga imbaraga Putin akoresha mu ntambara ya Ukraine twese tubona nk'umuntu ukomeye niba hari umuntu ushobora kwinjira ku butaka bw'Uburusiya akagira agace kamwe gato cyangwa kanini asata nibaza uwo muntu afite imbaraga zimeze gute Ingawa gute iki kintu cy'imbaraga cy'umuntu ufite igisirikare kitari cya leta n'icyo kibazo ngiye nagira ngo mbaze umuturuzi
urakoze reka tumuha akanya akwishure professeur micro ni gwanyu
icyo kibazo ego kiratahuritse kuko abantu benshi barabyibaza ati mbega none umuntu nka Wagner ashobora gufata igisagara cyo mu Burusiya kandi tuzi ko Urusiya ari igihugu gifise igisirikare gikomeye cyane n'uburyo bwinshi bwa gisirikare ariko abihweza ibintu n'ibindi baraba ingene ingwano iriko irabera muri Ukraine yaruhishije cyane abarusiya buryo nabo bagerageza kubinyegeza bararuha cyane kandi aramaze kumenyekana amakuru y'uko abasoda babarushe hanyuma aba batwara nabo ntibabatunganye neza ugasanga barabura ibyo bakoresha mu gisirikare kandi baravuga yuko Uburusiya bwa bwarungisa abasoda benshi muri Ukraine n'uburyo bwa gisirikare bwinshi ku buryo inyuma mu Burusiya ata bintu byinshi biriyo byo bishobora gufasha kugira ngo birinde ugwasi nk'uko bari kubigira imbere yo gutera Ukraine ariko rero ikintu gitangaje muri ibyo nuko murabona uyu muntu yagombye gutera igisagara cya Moscow yari umugenzi kadasohoka wa Vladimir Putin n'icyo gitangaza abantu n'umuntu babanye I Saint Petersburg bakundana cyane bakorana ibintu byinshi yaragerageza kunyegeza yuko abo bantu abazi mugabo byaraboneka benshi baravuga ati biraboneka yuko bakorana ndibaza rero yuko hashobora kuba harabaye igiharuro cyo kutaduza cyane intambara kugira ibyari binyegejwe ntibisohoke kuko hamwe Evgeny Prigozhine yovuga byose byazi ku bucuti bwiwe n'Uburusiya birashobora kononera cyane Putin ndibaza ariko gituma nibaza yuko Putin yagerageje gushira imbere ibintu byo kumvikana na Prigozhine kugira ngo iyo ntambara ntibe kugira ntashike Moscow nibaza ko ari cyo yarababaye cyane aho kugira ngo agende mu kugwana nabo bantu ba Wagner naho yoba yabishobora
none gakoze
ikindi naco gushikundi baza ko ari ibintu byinyegeje tudashobora kumenya naho abantu bagerageza gutohoza kuko burya amakuru yo mu ntambara n'ikintu kigwaye cyane n'ikintu kigoye kumenya nibaza yuko hariho ibintu bagira bazi icyo bagomba gushikako ariko ntibagombe kubivuga neza igituma bagira
gutyo none ga profesa muratubwiye ko Putin na Prigozhin bari inshuti magara bari bakundana bakorana byinshi babanye ndetse hariho n'abamutaziriye akazina bavuga ko ari nk'umuboyi wa Putin mu kumwita ibyo bakorana bitandukanye ibyiwe bya hagufi bapfuye iki iryo bere ryayaze riyaze ubu canke n'ibintu byagiye birabona uwo ababipfa n'ababisangi ico bapfuye hanini kugira ngo birinde bishika ko ashaka kumuvana ku ntebe yicaye ku imyaka 23 n'icaye
murabivuze neza bipfa n'abisangi byaraboneka yuko abantu nkabo babacangiro bagenda ku isi yose muri za Libya bagenda Syria Centrafrique Mali bagenda muri Amerika y'Epfo bakaronka amahera menshi bazoheza bashaka kwiganzura ababatwara abatwara no kuvuga iki bariko baragwanda ko muri Ukraine birumvikana yuko umushikiranganza jeje byo kwivuna basi mu Rusiya agira icyavuze kuburyo abo bantu bakora mu minsi yaheze hari habaye baruwa iva mu bushikiranganji bwo kwivuna base mu Burusiya yavuga yuko abo bantu bose nkaba Wagner n'abandi baza gufasha abasirikare ukwiyandikisha bakamenyekana bagakorera ku rutonde rw'iyo ministeri yo kwivuna base mugabo Wagner yaramaze kubona kwa Kopito tuze Prigozhine kwa kumeye cyane arumunda tuze ishikira kwa perezida kandi akaba amaze kubona yuko abagwanyi be bamaze kuronka ibidari yaciye agomba ho kwiganzura uwo mu ministeri wo kwivuna base mbere n'umukuru wa gisirikare yitwa Shoigu ivyo byose byerekana yuko yaramaze kubona yuko bapfubugabo kandi ndibaza ko byari ibintu byategezwa gushika kuko abantu bafise ibigwanisho bakaba bafise uburyo bwinshi haragira igihe bananirana ntihagire inzego zishobora kubandanya zibakurikirana ngo zibahe umurongo bategerezwa gukurikira
ego reka dusubire ku mirongo ya telefone twakira Theo Theo ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
yego akabazo kawe kwa professor Pascal Niyonizige twagutumiriye
murakoze cyane andi nko kwa bizuga ni Tony Sabizimana andi majara burege cya Uganda ikibazo kimwe nari mfite ni cyungi cy'amazo gusubiza cy'umugenzi wanjye yari yabajije ariko ngaba mfite ibindi bintu bibiri cyabwira ngo umutumirwa dufashe kubisesengura turebe icya mbere njye ntekereza yuko urabona mu bantu bakurikiranye iriya ntambara y'Uburusiya na Ukraine kuva yatangira kugezana n'uyu munsi ndacyabikurikirana umunsi ntekereza kubera ko perezida Putin ari gutangiza iriya ntambara muri Ukraine ntekereza ko uko yari azi zoroha ntabwo ariko byamworoheye kubera ko byaramukomereye cyane ageze hagati kandi ati rero atinya kumwara hagati y'abandi bantu hagati y'isi yose tekereza ko ashobora kuba iri politiki sinibaza ukuntu ingabo bari basirikare b'abashingiro bashobora kuva ku butaka bwa Ukraine ngo bagende batahe mu Burusiya badahagaritswe n'igisirikare cya Putin ahari hose bagafata iya mijyi ikomeye nk'uko tuyizi
akabazo ka wusongora
rero
your call was ended because you no longer
akabazo ka turacamuse ku murongo wa telefone numva agiye ariko professor turacari kumwe mwebwe na wenyine turumva itelefone yiwe yavuye ko badufashe muhinga bw'ivyuma bamutugarukanira ariko mu kurindira twakire Nshushu Dojonge niko yise kuri Facebook Nshushu
Karame
uratwumva uherereye he
ndumva ne
uherereye ga Nshushu
imuhanga igitaramo
imuhanga havugwa make
amakuru nyine n'izuba ryinshi rihari.
Ego akabazo kawe professeur ya agatelefone kavuye ko mugatugomba tumugarukane ubura akabaza cenda kandika.
Urebye uyu mu iwagina twumva amakuru ko ifasha abarusiya iri gufasha uburusiya gutera ikirene nyine kandi urumva ko umutumi bamaze kutubwira ko uyu mukuru wayo ari inshuti ya Putin ntabwo dusobanuye neza ikintu kirimo hagati bapfuye uburyo nyine umuntu waje kugufasha asubira inyuma akagukurikirana kugira ngo agire kandi warabona umunsi umwe bahise bashaka gufata Mosco atusobanurire impamvu wenda nimba yabyinjiyemo neza atubwire impamvu byatumye yisubirana Putin kandi basanzwe ari inshuti nyine ikindi iwagina ubundi intego yayo ni iyihe cyangwa usanga mu bihugu byinshi ari irimo gukoramo cyane cyane hano muri Afurika usanga ariyo isigaye iri imbere kurusha ibindi bintu intego zayo ni izihe ikorute
intego hajya ni kuvuga ico igamije
kigamije papas.
Okay. Akabazo kawe ka mbere yarahije kubisigura professeur Mukanya aravuga ico bapfuye ndagutumirize gusura kumviriza ikiganiro kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com aragarutse kuri telefone reka ace yishura ico kibazo kindi ca cintego za Wagner. Urakoze shushu do jong. Ego professeur mutwihanganire ivyuma ntibisezerana ariko nta byinshi twatakaje kuko nasigaye ndababariza utubazo abanyagihugu harimo uwitwa Shushu Dojong yashatse kumenya ngo ko wasiguye biriya bintu byose ivyo bapfuye niki arashaka kumenya ati Wagner amaranga mutima canke ivyo babagamije muri Afrika bariho hehe bariho yavyitse intego ava mu Rwanda nivyahe mu kurwana bagwana bagwanira iki
umuntu aravye ivyumviro vyo mu Wagner ni ivyumviro vyegeranye cyane n'ivyo kwa Putin no kuvuga umugambo wa Putin witwa Yedina ya Russia no kuvuga mu Russia uburusiya bumwe no mugambo w'abanasionalista abantu bagomba yuko uburusiya bukomera bukubahwa ku isi ariko gituma naho Putin atabyemera yari afise uruhara runini mu kubarungika muri ivyo bihugu byose za Syria, Centrafrique, Mali ahantu hose muri Amerika y'Epfo n'ahandi kugira ngo uburusiya bumenyekane bukomere bushobore kugira ijambo ku isi yose n'inzira Putin yacamo kugira akoreshe abagwanyi babimenyeye kugira berekane ko Burusiya bukomeye kandi bwubahwe ku isi ntibukengerwe kuko burya abarusiya barishizemo ko abanyaburayo b'uburengerazuba n'abanyamerika babakengera cyane bakabafata ko ari abantu bakomeye bazi kwisuganya.
Hanyuma kwa gatandatu Wagner icinjira gerageza kwegera Moscow mu gisagara cha Rostov on Don twarabonye abanyagihugu basa nkabishimye bishimira uwo murwi wa Wagner twovuga ko biyumvamwe Wagner gusumba Putin canke ivyo bisigura iki uko twabonye babasanganira umurwanyi gusanganirwa hari ubutumwa biba bitanga ku mpande zitandukanye ga professeur
mu bisanzwe abarusiya n'abantu bakunda abantu bagwanira igihugu cyabo cyane nico gituma nk'ingwano ya kabiri y'isi yose ntibayita ingwano ya kabiri y'isi yose bayita ingwano yo guhabuza igihugu ni ukuvuga babona ko ingwano igigwa n'umuntu agomba guteza imbere uburusiya ari ingwano yo gushigikira kandi burya naho batabivugira hejuru badafise uburenganzira tuvuge ubushobozi bwo kugira ngo bagwanye intwaro ya Putin ubu unye bamwe baramaze kunanirwa bakabona ko Putin yabashize mu ngwano idashoboka ko ari ingwano icanishamo abavukana ari ingwano harimo ibintu byinshi byihishije batababwiza ukuri ku biriko biraba Wagner rero kubera yari bari bagerageje kubaha
nikidari cerekana ko bazi kugwana bakumva yuko bagenda muri za Syria za Libya za Marihes kugira ngo izina ry'Uburusiya rimenyekane ni nacyo gituma abarusiya bo kuri Rostov on Don babona yuko ari abagwanyi b'ukuri bakunda igihugu ahubwo bononegwa nabo batware ariyo bashoyigu uyu atwara ministere yo kwivuna abasi canke umukuru wa gisirikare Valery Gerasimov batagomba kubaha ibigwanisho kugira ngo batsinde kwa intambara byoroshe urumva abanyagihugu nibaza ko nabone basingorane nta makuru menshi bafise uko amakuru menshi aranyegeje ibivugwa nibiba nibitegezwa kuba bisha ndashobora gutuma ndavuze nti amakuru mu ntambara ni ikintu kigwaye cyane kigoye kuronga naho abantu bagerageza kurondera
yego murakoze ku muco muduhaye duce twakira Mozart ikaze ku jugi Amerika dusangira ikiyago
yego
uherega Mozart
ni mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru
yego akabazo kawe
nira akabazo kanje nibya bari abarwanyi nimba numvise neza bari binjiye mu Burusiya nibyo
uvuze gute
ibya bari uriya mutwe nyine wari winjiye mu Burusiya so ngingo muri kuganira
ego akabazo rero
njye wari uko mbibona ibintu by'intambara urebye muri isi tugezemo umuntu abona ntacyo bikimaze gukora ngo byubaka uko urebye Uburusiya na biriya byakoze nyine byo guterekera njye mbona atari byo mbona kuko intambara itwara ibintu byinshi igatwara ubuzima bw'abantu igihugu kigasenyuka njyewe mbona bariya bakaharekuye hakagumana Ukraine na bariya bari binjiye mu Burusiya gutazi umutekano mukeya nabyo njyewe mbona nundi iyo baramuka barwanye nundi nabo bari kugira icyikango noneho mu gihe bari kurwanya babo bari bo mu Burusiya
urakoze ku byumviro byawe Mozart ubwire umunsi mwiza mu Rwanda
yego
cenakira na Claude ku yundi murongo wa telefone Claude ikaze ku ijwi rya Amerika
yego murakoze cyane
yego uherereye ga Claude Rusaka muri Zambia akabazo kawe kwa Professeur Pascal twagutumiriye
ngo nyange kumura musa
yambu neza Claude ego
n'ikibazo nashaka kubaza n'ubu ibintu sindabikurikirana ku ma media social ndabitoma ndabiraba ibindi mugabo n'ubu sindabitahura neza kuko tugereze yuko hari intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ibyo turabizi mugabo sindacyahuye hontu abasirikare bo mu Burusiya nyine basubira nyine kubwira akaguye kugira ngo bagwanye abaperezida Putini kandi nabo bari basanzwe bari mu ntambara yari na Ukraine
akabazo kawe Professeur yakishuye tugutumiruze kumviriza inyishu yiwe kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ego professeur inkuru y'umwana isubira inyuma mwavuze ko mu bagize Wagner harimo n'abantu bavana mu mabohero atandukanye abo ba mu mabohero twovyita ko bagwana ku bushake canke n'itegeko ko uboshwe genda ugwane nta kinzi kintu ufise uvuga
mu bisanzwe abantu baboshwe hariya mu gihugu cy'Uburusiya n'abantu bamerewe nabi cyane kuko n'igihugu kuva na kera cyane kirimo gukandamiza rwose abo rero kenshi baboshwe n'abantu bakoze ibibi byinshi bagize ingorane mu buzima cyo kimwe n'urya Evgeny Prigozhine burya n'umuntu yapfunzwe kenshi yakoze ibibi byinshi harya ndi nacyo gituma ameze nk'umwihebye abo rero agiye kubarondera n'abantu bimworohera kuvugisha kuko nawe ne yarabiciyemo yarapfunzwe nuko nyene leta y'Uburusiya yamubonye ko ari mu bantu babihebye bashobora gukora ibintu byinshi kuko ataco bakera bavuga ati udakoze ibyo byose uzogira ingorane n'amategeko amakungu menshi yaramaze kumenya ko ari umuntu
bakoresha uburyo butari bitemewe n'amategeko ni nacyo gituma ari mu bantu barunde ba bantu bihebye barinda bashobora kwemera ingwano kubera babona ati ibyo byose no gupfa no gupfa.
Murakoze kuduha umuco twakire Arnaud Ikaze. Arnaud
amarane
uherereye he?
Nyerere mu Burundi mu kibisaje mu Rugombo.
Yego, akabazo kwa Professor Pascal umutumire wacu uno munsi.
Ndo akabazo kwisenda ni kuja kwa Wagner Group mu Burusiya. None ujya mugwi byagenze gute kubwira baguha umwuke hari ngo baba bari babuze ibiki batahawe na leta kugira bari satisi ibyo byagenze gute basubire inyuma.
Professor Muntunge akabazo baguma bakabaza abaye wa gatatu mvuga ngo muze kuja kumviriza reka mubabwire muri make ivyo mwari mwadusiguri ingene iryo ubere rya yaze ntaco kugira ngo duce tutere imbere mu bindi bibazo yego tumari nyota yabo bantu yego
yego ivyo ari byose ibyabaye je ku bwanje byategerezwa kuba buba canke ibyo byose nta wuzi umwanya wari usigaye byategerezwa kuba kuko iyo umaze kwinjiza mu ngwano abantu b'abacangiro akaba ari abantu batagengwa n'amategeko aboneka ari abantu hishira ni ukuvuga ko hari igihe bateba bakabona yuko ubatinya ubemera kurusha n'igisirikare ari nacyo gituma uyu Evgeni Prigozhin yashoboye kwifatira mu gahanga umushikiranganza jejwe kwivuna basi be n'umukuru wa gisirikare chef d'état-major mu bisanzwe abona abantu bubashwe cyane mu gihugu byoshobora kubifatira mu gahanga gutyo utazi yuko ari icyo wishimbirije uko yarabona yuko Putine amukeneye cyane ari umuntu amufasha byinshi aronka amahera menshi haza muri Afurika bakagurisha diyama bakagurisha inzahabu ibiki kugira ngo basahirize igisirikare kandi n'uwo Evgeni Prigozhin akaba ari umuntu asize amahera menshi yarageze aho yigaza ku buryo avuga ati jewe sinshobora kwemera minisitiri wo kwivuna abasi cyange umutware w'ingabo ari nacyo gituma yaciye yigira ko kagaragaza mugabo se yari ikintu gushika n'ubu navuze ndi ntawuzi neza ko byose atari ibintu byagizwe nk'inkinamico kuko biragoye kumva ingene Putin avuga ati umuntu agumo natamuvuze izina aragomba gutera igihugu tuzomugwanya hanyuma mu nyuma gacaja mu byo kuvugana nawe kugira batore inzira yuko yokwigira muri Byerusi yuko nabo bari kumwe aba Wagner batazobafunga urumva hari ikintu cyihishije je nibaza ko hashobora no kuba harimo ningi na mico bagira bazi icyo bagomba gushika ko je nibaza yuko burya Evgeni Prigozhin atarafise nico je nibaza ashobora kuba diheza atarafise umugambi wo gutera Moscow yarafise umugambi wo kwerekana ko ashobora kuduga akegera Moscow kandi yarazi yuko imbere yuko ashika i Moscow baza kumuhagarika bakamubwira atereka twumvikane kugira ngo abajya bahora batwara mu gisoda bashobore gukomborwa nawe aronke inzira yo kuronka amahoro.
Murakoze bitoke Ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri Isanga. Uherere ga bitoke David Makamba mu Burundi akabazo kawe
ahanini bisa n'uko ari n'intererano
yego
ijambo rimwe yewe iyo ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine ndabona yuko
numva telefone iwe tutariko turamwumva neza reka batsuye amuturondere ariko duce twakira Nyandwi Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Ego Nyandwi uherere he?
Ego mama ni Kigali mu Rwanda.
Akabazo kawe wihuta. urakoze kuri ibyo byumviro byawe ugira umunsi mwiza. Sabe?
Urakoze.
Ego ugira umunsi mwiza. Professeur, iyo mwatubwiye mwagiye murabivuga ngo muri Mali bariyo, muri Centrafrica bariyo, Burkina Faso ahatandukanye hatandukanye, nibihugu nivyo nibiri mu bihugu bitunze umuntu yovuga ati barahemba abasoda bakongera bakaja guhemba nabo bantu. N'amareta aba bahemba ya Afrika yabahemba kuki ashima kuja kwikora kuri abo bacangiro hakwikora ku basirikare baba babazanye gukora iki muri Afrika?
Kesi na kesi bishika muri ibyo bihugu byo muri Afrika, tuvuge nk'ibi Mali, Centrafrique, n'ibindi, kuko burya nibaza ko n'amakuru tudafisa yakwiye cyane aho bari, kuko burya babigira mu mvisho. Leta y'u Burusiya ntigera ivuga ngo Wagner twarayirungitse muri Mali cyangwa twarayirungitse muri Centrafrique. Kai washaka mbere mu minsi yahera bavuga yuko iyo Wagner batanayizi atacyo bakorana. Nejo bundi mu minsi ajejwe imigenderanire yo muri Mali yaragiye i Moscou, baravugana n'urya bo minisitiri w'Uburusiya ajejwe imigenderanire. Minisitiri w'Uburusiya ntigeze avuga Wagner yarayihuze, kubera ntibabishaka kubivuga, kuko byose byerekana ko mengo ntibubaha amategeko mpuzamakungu ajyanye n'iby'intambara. Ariko rero ugarutse ku kibazo mwambajije muri Afurika, ati kubera iki barondera Wagner? Bayirondera cyane cyane kuko muri imyaka ya nyuma murazi yuko ibihugu byigeze kuganzwa n'Ubufaransa bigakoronizwa byaseye nk'ibyanka kubandanya kugira imigenderanire ya gisirikare n'Ubufaransa. Ku muri Mali hoho byarabonetse cyane, ikana Centrafrique byarabonetse, bagasa n'abavuga bati ubu rero tugomba kwigenga, ntiturandanya, turi munsi y'abadukoronije kandi ntibadufashe uko bikwiye, baca barondeye abo ba Wagner. Muti rero babahemba gute? Se nibaza kuko n'ubu ngarutse kuri cya kibazo cy'amakuru yo mu ntambara, ntibatanga amakuru yose. Mugabo icyo umuntu yo kwibaza ni uko nta buryo bafise bwo kubahemba bo gutyo. Mugabo bashobora kumvikana aba Wagner bakaja gucukura ubutare, ariyo diyama, arizo zahabu, ariyo peteroli, ibintu nk'ibyo bakihemba. Ariko tubaze kumva amakuru amwamwe y'ingene bigenza muri ibyo bihugu, ntawovuga ngo Wagner irerade. Ariko rero ubunye ibiboneka nuko Uburusiya bubandanya bugira buti twe turashaka kubereka inzira nziza atari rya nzira y'ababakoronije babakandamiza, tuzokumvikana tumenye ingene tugwana intambara ziko muragwana bafashe. Nibaza ko ari muri ubwo buryo bica.
Yego. Twakire na Désiré ku wundi murongo wa telefone. Désiré, ikaze ku ijwi rya Amerika. Désiré, uratwumva? Désiré, uratwumva? Désiré, turumva ari mu bindi. Hari wise Trump wundi kuri Facebook. Trump, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, ndabashuje. Muri amahoro.
Turamahora. Akazina n'agatazirana, ariko siko witwa?
Ako kazina Trump w'ibureri n'agatazirano. Mumeze mute ku ishuri rya Amerika?
Turaho, turashima.
Turabakunda, dukurikira ibiganiro mutugezaho.
Urakoze.
Murisanga tuyibona buri munsi. Turabashimira cyane rwose.
Akabazo kawe rero.
Ya, ikibazo. Mundwi hezere nkuko mujya mubikomozaho, twagiye kubona tubona ku mbuga za nyumuranyambaga ngo umutwe uwo wagina wigenga wa gisirikare witwara gisirikare.
Ariko uto unyarutse akabazo kawe Trump.
None ni ukuvuga ngo bari bavuze ko bafashe ibisagara bibiri bavuga ko bagiye kwerekeza imosiko ese nyuma yuko perezida Lukashenko abaye umuhuza no kuvuga ngo cyane abaze umutumirwa ntabwo bazigera batabwa muri yombi bagiye gusubira ku rugamba muri Ukraine murakoze cyane
urakoze ugira umunsi mwiza professor wa mikoni gwanyu mwishura akabazo ka Trump
ego icyo kibazo sha Trump kirakomeye cyane kuko naho bavuga ati barumvikanye ntawuzi ibyo bumvikanye ntibiramenyekana ntawuzi mu minsi iza ingene Putin azigenza ntazorondera kugira ngo afate uwo Evgeny Prigozhin ntazorondera yuko basoda bari kumwe na Evgeny Prigozhin bahanwa urumva ibyo no kurindira kujya bongereza bavuga ati time will tell barabe yuko ibyo bita amasezerano yoba yarumvikanywe hagiyemo Lukashenko atwara Byerobisi yuko azokwirikizwa ariko ubu nibaza ko ari kurindira umuntu akabona nge n'ibintu bizobandanya naye handi byinshi bisa n'ukwibwira ntawuzi neza ibyo bumvikanye amenye ikizokubahwa cyangwa kizokwirikizwa cyangwa kitazokwirikizwa
Idrissa ikaze kujuga Amerika.
Ego murakoze cyane.
Uherereye he?
Urebe. Urebe ari cyari cyane.
Eh, kabazo kawe ko.
Baje gushimira umutima wa tumire. Mugwi wa wagumeri kwa umenya wa byinshi. Bashaka kwibariza umutima wa wagumeri. Ushingana bagafite. Kumwe n'abagwana mu bihugu byinshi bakaba barageze no muri Congo. Bagwanira abagwanira iki ishingano zabo ni izi n'umwe w'ubwo byinshi no muri zamari bakaba bariyo bagwanira iki none se nabirabura n'abazungu n'abarusiya bashamenye inkomoko yabo nayimenye nyine iyo bazatura mu Burusiya kuko ko numvise ko bavuga ngo bageze mu Burusiya kandi none n'umuntu uhagarariye wagumera akaba yarakoranaga na Putin koko n'ibyo baba barapfuye basaba batarigomeke basanga batarabashaka guhungabanya amahoro y'igihugu
ubadije ibibazo byinshi Idrissa kandi mu bibazo ubadije harimo ibyo profesori yamaze gutanga kwinyishu ndamureke yishuri ibyo atishuye ibindi ndagutumire kuza gusura kumviza kino kiganiro kuri webe yacu sivyo gurakoze professeur mwishuri tubaze muto mutwishuye kuturi mu kibazo cha Idrissa
ego Idrissa yabajije ati none uwo mugwi Wagner urondera iki muri Afrika hose uja kugwana se ndovuga ko icyambere urondera ari amafaranga amafaranga mwebwe mwabaje uti none ibyo bihugu ko byinshi bikenye biyakuraho ya cyane cyane ubutare ubutunzi buri muri ibyo bihugu bashobora kugurisha bagakuramo amafaranga ayo mafaranga rero amaze kuboneka ni k'amafaranga yo baza gufasha Uburusiya kugira ngo bukomere mu bya gisirikare bushobore kubahwa ku isi mu mpande nyinshi z'isi aho uwo mugwi Wagner uja ibyo rero bigaca bifasha Uburusiya kugira ubucuti n'ibihugu byinshi byo biba bikeneye yuko Wagner bufasha niyo nzira Uburusiya bwaciyemo kandi si ubwa mbere kuko leta zunze ubumwe z'abasoviyete mu 1970 zari bufise ubucuti n'ibihugu byinshi biri mu nzira y'amajyambere nko muri Afurika Amerika y'Epfo muri Aziya baciye muri bijya byo gufashanya mu bya gisirikare uko abasoviyete baragurisha inkoho nyinshi zya za Kalashnikov barakira abasoda mu bihugu byinshi byo biri mu nzira y'amajyambere biga iby'igisirikare hariya mu Burusiya urumva ni inzira bamenye iyo nzira ya gisirikare kandi barabona ko ishobora kubazaniye amahera menshi nicyo kintu barondera cyane cyane ibindi ibyo kuvuga ngo baje gufasha abakiri mu nzira y'amajyambere abatotejwe n'abakoloni n'ibiki ni ibyiyumviro biza bishigikira iyo nzira yo kurondera amafaranga no gukomeza ikibanza cy'Uburusiya ku isi
murakoze cyane professeur tuce twakira Eric ikaze kujugi Amerika Eric uratwumva Eric avuye ku murongo wa telefone twakire Salomon uratwumva
ego ndabumva
ega akabazo kawe naho uherereye tuhatubwire
ngemerereye mu majyepfo mu karere ka Huye, ahubwo nge ikibazo ariko nari mfite n'icyiyumviro. Umutumire wacu rwose reka mumara amatsiko, ntago kuvuga ngo Uburusiya ngo muri Ukraine bwarananiwe. Putin yagiye mu ntambara yariteguye, yagiye mu ntambara aziko atazarwana Ukraine, kuko nawe arabizi bamya ko niba ari umuhinga mu bigenderane n'andi makungu azi imbaraga z'Uburusiya. Uburusiya rero hariya Ukraine ni ikibuga Ukraine irwanira, Uburayi burwaniramo n'Uburusiya, kuko yaba ari Ukraine ku mbaraga z'Uburusiya ntabwo hari gushyira hariza arenze atatu Kiev batarayizana mu minwe y'Uburusiya. Aho rero biriya byawagina Putin we yakoze amafuti aragenda aho umutwe ingufu zirenze z'igisirikare cy'igihugu. Ubwo rero kumugumukaho harimo kubakwa kwa OTAN, ariko mamya ko ariya Yevgeny Prigozhin nawe azi imbaraga z'Uburusiya ntabwo gusubira inyuma yabitekerejeho, kuko ntabwo ari gukomeza ngo afate Moscow.
Urakoze ku byumviro byawe, Salomon.
Ese ni kibazo ariko mubaza.
Wihuta.
Ikibazo mubaza ese abona irantambara igana hehe? Putin araza gukora iki nyuma y'ibi byabaye, yuko uriya mukuru w'abagina ashutswe n'abarengerazi b'isi na Amerika? Hari ikindi buriya akurikije uko azi Putin abona hari icyabaye nyuma yabira bikorwa by'uriya mutwe mu Burusiya?
Urakoze mugabo, hariho ibyo ntakwemera kuvugira gutyo ku iradiyo idafite ibyemezo. Uravuze ngo yasutswe na Amerika n'ibindi bihugu, ako ntabiko duhagaze ko kujugira Amerika rikakwishure. Ibyo ubajije bindi by'iki giye gukurikira. Ugira umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza ngo professeur. Mu mwishura akabazo kiwe, Salomo, ko kumenya icyo Putin agiye gukurikiza.
Ego, Salomo yavuze icyumviro gikomeye cyane ati nta kwibaza yuko Uburusiya bwananiwe. Ega kunanirwa nuko nyene, si ukuvuga yuko badafise ibigwadisho bikomeye. Mugo ntafise ibigwanisho bikomeye ashatse yoturira Kiev, mugo ntavyo yogira uko abigize, nta ntsinzi yoronka. Ahubwo yoba ni nka kujya kwa Amerika yatashe ivuye muri Vietnam canke muri Afghanistan ejo bundi. Bari bafise ibigwanisho, barashobora guturira Kabul canke iki, ariko baturiye Kabul byari kuba nabi kurushaho, bataha bakavuga ati ingwano turayihagaritse. Kira noneho murabe muri mateka y'isi, inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose, nta gihugu gikomeye ku isi kiratsinda ingwano y'igihugu kigiye kurwana hanze. Murabe Amerika muri Vietnam, murabe ejo bundi muri Afghanistan, murabe muri Iraq, murabe Ubufaransa muri Algeria, muri Vietnam, murabe Abarusiya muri Afghanistan. Si ukuvuga yuko badafise ibigwanisho bikomeye, barabifise mugabo. Utari umusazi ntushobora gufata ngo turire igihugu kugira ngo uronke iki, kugira ngo abagucire ivomo. Mu bisanzwe urwana kugira urondere amahoro, ni ukuvuga urwana kugira uri kuragwanya umuzane kugira yemere ibyo wewe wifuza imbere y'amakungu, naye handi ntiworonka aho uca. Nta n'icyo wowe uri kuragwanira cy'ukuri. Aho rero akandi kabazo yabajije n'ukukibagira akakanyuma.
Numva byose mwabyishuye, ahubwo reka dufate Gaspar nawe kugira ngo dufate akabazo kiwe. Gasupa,
okay.
Kaze ku ijwi rya Amerika. Gaspar tu ntidushoboye kumugumana ku murongo wa telefone. Dusubize gato Wagner muri Afrika, professeur. Urabona muri Mali bariyo, Burkina Faso, Centrafrique, Republika ya Demokarasi ya Congo bavuga ngo ntibariyo, mugahari abandi bavuga ngo bariyo ahatandukanye. Ivyabaye hagati y'umugwi wa Wagner na Putin, tukibutsa ko ibihugu vyinshi vya Afrika muri no ntambara Uburusiya burimwo vyagiye birifata mu gufata ingingo mu kanama ka ONU, ingingo zitandukanye zishira mu bihano Uburusiya. Afrika abategetsi babo batandukanye baranse kuvuga ico bibaza kuri iriya ntambara biciye muri mu kanama ka ONU. Ico kibanza abanyafrika barimwo muri ico kibanza abanyafrika ngira ngo banse kwiteranya n'Uburusiya n'ibibaye hagati ya Wagner na Putin, nayo niyo Wagner iri muri Afrika, hari ico bishobora kuzogira kuri ivyo bihugu bifise abarwanyi ba Wagner?
mu bisanzwe bo abanyafrika ni gake bavugira hejuru muri ibi bintu bya diplomasiya cyane cyane yari ingorane ziri hagati y'ibihugu bikomakomeye uko bavuga bati hariho umugani wo muri Afrika uvuga ngo ntugatuke ingona utarajabuka ikiyaga urumva baravuga bati ntitwogira uwo dushigikiye n'uwo tuvuga ngo yagize nawe kuko umwe wese dushobora kumukenera ni nacyo gituma muri ujya mugambi bafasheje ubundi bihugu bimwe bimwe nka Afrika y'Epfo Egypta Senegal Namibia Pretoria Gambi na Congo ni bihugu bitandatu kugira ngo bije kumvisha bajya batware bo mu Burusiya na Ukraine ko bokumvikana Afrika yamishaka kugira ngo ntiyerekane cyane ihagaze ivuga iti ahubwo nibumvikane kuko n'abantu begeranye n'abantu basangiye byinshi kandi noneho hari icyo mwavuze gikomeye cyane burya leta zunze ubumwe z'abasoviyete zariho imbere y'uko Burusiya na Ukraine bivana ni igihugu cyafashije cyane abanyafrika ari mu kwigisha abanyafrika na jewe niyo nize university ndabizi abanyafrika bizeyo benshi abaganga baza kuvura mu mavuriro abantu bafasha mu gisirikare mu bintu byinshi ku buryo ka Afrika y'Epfo murabona naho igerageza kubinyegeza ko ifise ingene itagwanya cyane Uburusiya ariko muri diplomasi ntibuvuga ngo dushikiye Uburusiya ko bwateye Ukraine ngo ivuga gutyo ariko barabona yuko bafise aho bahengamiye ko bavuga ati natwe baradufashije igihe yantwaro karyanisha miryango yaducura ufundi na buhoro murumva ni ibintu byumvikana cyane kuri Afrika kuko bajya abantu b'abasosiyaliste bari mu mugambi w'abakomunista bara abantu bakunda kumviriza cyane ingorane z'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bagasa n'ababegera cyane icyo rero cyarafashije barabonye ndeje ubundi ministre w'imigenderanire w'Uburusiya yagiye mu bihugu byinshi byo muri Afurika kiya nicerekana yuko Afurika yizeye arayizeye ariko abanyafurika nabo ntibahandwa ku rurimi baravuga ati ego n'ukuri turabakira mugabo twebwe ntaho duhagaze ntituvuga ngo tujurikiwe cyangwa dushikiwe ariko Uburusiya burizera ko muri Afurika ushobora kuhakura ibintu byari
biki sinzi ko ari ngomba nihende mu kabazo canke ariko kumenga amakungu tuvuretse Afurika nta kinini avuga kuri ku murwi wa Wagner baratera ivyatsi rimwe na rimwe nk'igihe batera igisagara cya Bakhmut cyo mu seruko bwa Ukraine baravuze ko ibyo bakora atari byo kandi bidudurira ko baratera ivyatsi ariko nta matangazo menshi turumva garuka ku mugwi wa Wagner nk'uko bigaruka ku yindi mirwi y'abarwanyi kubera iki ni ugutinya Wagner ni ukusa nk'uyegereza kugira ngo ni kubera iki ga professor
muvuga ibihugu nk'ibi
nka leta z'umwe za Amerika yaravuze ku vya Bakhmut batera igitero ubumwe bwa Buraya si kenshi buravuga cyane kuri uyo murwi nk'uko tuvyumva ku yindi mirwi umuntu akibaza icyuma
ico jewe ndagishira hamwe n'ikibazo kijanye n'ibi biheruka kuba byo gushaka gufata Moscow ibihugu vya Buraya bwo burengerazuba na Amerika yo Amerika leta zumwe za Amerika ntizavuze ko ibintu byinshi barihoreye amajambo yavugwa amwe yari yo kuvuga ati n'ingorane zo hagati mu Burusiya ni nk'ukuvuga ati uwo rukarisha guumumwa harya rero baravuga ati nibidusamaza igikomeye kuko bijya bihugu byo mu Burayi bw'uburengerazuba na Amerika byaratahuye kuva kare Wagner ikivuka muri 2014 ko ari umugwi wari kubona na leta y'Uburusi barabizi bagira ati ibisigaye bishobora no kuba ari inkinamico ntibabivuga ko ibintu byinshi sinibaza ko ari gutinya Wagner nuko ngira ngo baravuga bati ibyo ari byo byose leta y'Uburusiya nitagerageza ngo yabe ingene Wagner ihagarika mu byikora izoti y'umuguzo te urengera leta utera akajagari
ego hanyuma none iryo bere rya yaze hagati ya Wagner na na president w'Urusiya Vladimir Putin hari cyo bishobora guhindura ku makungu akawifashisha mu kuburabuza ibikorwa by'Urusiya muri Ukraine bakurira kuri ibibazo biri hagati ya Moscow na Wagner.
Nukuri ndibaza ko niba tari inkinamico uko biragoye kumenya niba tari inkinamico ndibaza ko yaba Ukraine bya bihugu by'Uburayi bw'Uburengerazuba na Amerika bishobora kwegera abagomba kugwanya Putin simbuze ngo ni Wagner gusa bashobora guca ku bandi bantu uko harya mu Burusiya haramaze kuvugwa amakuru yuko hariho abantu bari muri politike abantu b'Abarusiya batemera ibyo Putin ayikarakora. Ubu rero tubishize hamwe n'icyumviro kivuga yuko ubu unye Abarusiya barushe n'abatagomba kubyerekana mu ijyangwara bizotuma Putin agira inguvu nke cyane kandi bitume abantu hagati mu Burusiya bashobora kugumuka bakarwanya leta y'Urusiya intwaro ya Putin ibyo ari byo byose.
Hanyuma amahirwe muha ko kwahukana ariko ndabyita kwahukana kwa Putin na n'utwara Wagner gushobora basubira kwiyunga imigenderanire igasubira kuba myiza n'ukwa canke hari ibiganiro bizoba mwe mu biha ikigiye gukurikira hagati y'imigenderanire ya Putin n'umukuru wa Wagner muri make uko mu bisesango
jewe ndibaza hari ni hamwe avuga mu kirundi ati tabyaye inyanizo byari ishure no kuvuga ko niba tari inkinamico nibaza ko ari ibintu bishobora gutuma intwaro ya Putin igira ingorane hagati mu Burusiya no ku isi. Niba nahari inkinamico iyo nkinamico rero igena izobandanya bishobora gufata umwanya. Murabona yuko na umukuru wa Wagner yagiye kwa Lukashenko ari umugenzi wa Putin kandi Putin atabandanije avuga ati tugomba gufata aba bantu bagumose. Ivyo byose ntawuzi ingene bizohera kuko burya bajya abantu Abarusiya co kimwe na zirya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti bari abantu bafise ubuhinga buhanitse mu bintu by'inkinamico cyane cyane mu byo ubutasi koresha ijambo ry'ikinyarwanda ibintu bita bya desinformation byari ibintu bikomeye cyane nko muri KGB. Urumva nicyo gituma gushika n'ubu n'ibihugu bike bishobora kuvuga ati twebwe turazi neza ko habaye ikiniki abantu bose bagira ati reka turindire ntawubizi je ndibaza mu minsi iza ko ariho tuzotahura byinshi ariko ubu nibaza yuko ari kuraba cyane cyane n'ukumviriza ibiko biraba hagati ya Leta y'Uburusiya na Wagner.
Abagwanyi bazohitamo gusinya amasezerano kuko Putin yababwiye ati ushaka kwandanya gwana muri Wagner asinye amasezerano bitarenze tariki imwe y'ukwezi kwindwi. Abazogwana abazokwemera gusinya amasezerano kubandanya kugwanira ku ruhande rwa Ukraine mwibaza ko bazofatwa nk'abagumutsi ba Wagner canke Wagner bazovuga ati nubwo habaye ibibazo hagati y'abategetsi babiri reka twikomereze ibiganiro byacu urugamba rwacu.
Jewe nibaza yuko bizova kuri aya masezerano ninge nazoba meze kuko n'ubundi no mu bindi bihugu haba muri Amerika Afrika y'Epfo haraba imigwi y'abacangero mugaka ari imigwi izwi n'amategeko kurera ku mategeko atari ibi byafashe umwanya munini kuva 2014 Wagner ikivuka gushika 2022 Wagner ntiyari yanditswe ahantu yuko ari umugwi uzwi n'amategeko. Ejo bundi niho mu 2022 abateye muri Ukraine waciye mu migwi izwi n'amategeko. Urumva rero nibaza nk'ibyo ibyo bumvikanye niho bizobonekera yuko bifise akamaro yuko abashaka kubandanya urugamba barubandanya abadashaka nabo bagakurikira umukuru wabo bakaja muri Belarusi ariko naho bizogora kuko abo bari nk'abandi bari muri Afrika hehe bazo batagira leta y'Abarusiya ibashigikiye bizobagora kuko burya turazi yuko bavuga yuko bakora ibibi byinshi kandi byohanwa n'amategeko mu buryo mpuzamakungu. Se nibaza yuko Evgeny Prigozhine atagifise leta y'Uburusi imushigikiye byo mugora cyane byo mugora, kuko nawe arakeneye yuko aheza neza, arakeneye yuko abarwanyi biwe bagira ikibashigikiye kugira ntibatagwe mu mvuto, kugira ngo babandanye bakora. Biyagoye nibaza yuko kubera tutazi amasezerano cyanke nayo masezerano ashobora kuba akibandanya bataraheza kumvikana, bizofata umwanya. Nicyo gituma bavuga nti umuntu yorindira karaba mu minsi izoza ibizovugwa ibizoboneka.
Ego hanyuma ibi iribere riyaze ya hagati ya Putin na n'umukuru wa Wagner riyaze mu gihe Urusiya biriko bitegura kuja amatora, kandi Putin abasesanguzi bavuga ati uko bikose nubwo yaba ari manda yiwe hazosubira yitoze, bizokwica amatora, bizoyakiza, bizotuma makungu ayakurikiranira hafi agira ica hindura canke
izi ari zo byose kubera tuzi mu Burusiya bikunda kugenda. Amatora kenshi barayategura ariko abantu bamenye uzotsinda imbere yuko bavuga amajwi y'ubucanga uriya. Nibaza ko Putin izi ari zo byose byabizo bya Wagner cyangwa ibindi byo muri Ukraine, nibaza ko atazohindura ingendo yahora afise, cyane cyane ubuunye asa n'usugerejwe niyo ngwano yo muri Ukraine akongera akagira ingorane za Wagner. Nibaza ko ari hahubwo azogerageza kugira ngo ayo matora ayatsinde ayatsinde kugira ngo aronke ingene abandanya ariho muri politiki.
Ibibaye hagati ya Wagner na President Putin bishobora kumuha mwadusigure mudatubwira ko bishobora kumuha inguvu nkenya, ariko bizomwambura abantu benshi bari ku ruhande rw'iwe bari bamushigikiye bari muri leta basoma mbike yiwe bavuga ati kuzaje byose umuntu turiko turakurikira ari kitagenda cyane bazomuguma ko kubganya.
Jewe nibaza yuko izi ari zo byose uravye ingene abantu bakira bo muri Wagner baciye hariya za Baronege n'ahandi cyangwa hariya Rostov, ni birerekana ko hariho abantu batanguye kuha bavuga ati ibintu birateye ubwoba by'ingwano y'abantu bavukana, kandi byari ibintu byategerezwa kuba kuko nta ngwano nk'uko nabivuze muri iki gihe isi irimo. Hari uwigeze kubivuga ati ikigo isi ni izi ngorane ingorane z'ingwara, ingorane zo kwigisha abana, ingorane zo kufungura, ingorane z'impunzi, ingorane z'abajya batera umudurumbanya ku isi. Ibyo ni byo bintu birazishinga isi, ibyo kuja kunigana sivyo byari bikenewe. Nibaza yuko Putin ibyo ari byo byose ntawuzi umwanya bizomara, nibaza ko azotahura yuko kuja gutera Ukraine yari ikosa rikomeye cyane, ni ikosa rikomeye. Naho nawe ngira ngo yibaza ati ibyo ari byo byose ntagiye Ukraine nibayishikira ikaja muri OTAN canke niyo Europeyene ubutegetsi bwanze buzora bugiye. Nawe nyine yarigeze kwivugira ngo Uburusiya butakiriho uwisi ngo ntaci tubarira, urumva no kuvuga ko avuga ati ntayo ubutegetsi ubutegetsi amaze ku imyaka 23 tubazi ko ubutegetsi buryoha, avuga ati simboni iyo nzoja ibyo ari byo byose nzobandanya guteba binanire.
Yego, Professor Pascal Nyonizigiye, twibutse ko muri umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu, mukaba namwigisha muri kaminuza y'u Burundi, mukaba mwana naciye mu Burusiya muhiga. Turashimiye cyane ku kanya mwaduhaye kugira ngo mushobore kudusesangurira mutubwire icyo mwibaza kuri ibi bya Wagner na President w'Urusiya Vladimir Putin. Ejo ijwi rya Amerika niryongera kudodora ku miryango yanyu, muzotwugure nk'uko mwabigize uno munsi.
murakoze namwe ndabashimiye kuri igihe cyose muzongene nzobitaba
ego murakoze kuri mikro rero uno munsi ikiganiro muri isanga mwari mwagitegure mwongera mugishikirizwa na Jewe Diana inahazwe reka nshimira abamfashije muhinga bw'ivyuma Nadia Taha niwe yagiye arahamagara batandukanye bashikirije ivyumviro bongera barabaza tunabisigura ko ko tutashoboye guhamagara kuko akanya katadukundiye yakoze na engineer Cornelius we yashikanye amajwi ahiwanyu ku izina rya bagenzi banje ndabikebanwe ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose turongera mu makuru ari imbere.